Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hatwe.
Niriwe nchuti namwe bakunzi ba Radio Inzamba gateka kawe kazo makuru kuri munsi wa gatanu nigenekerezo rya kabiri myandagaro mwaka 2024 atwateguriye tuyahere ku ngingo nkuru nkuru uzikurikira imyaka 9 irarumanye kuri igenekerezo rya kabiri myandagaro wahoze arongoye ugwe gw'iperereza mu Burundi Adolphe Nshimirimana yishwe kuva yishwe haci hagari kwa basirikare indwi bahoze mu sirikare cha kera aribo ex-FAB Ishiramu ya kate wabona ko hahagaritswe inzira karengane kandi ko urubanza rwabo rwaranzwemo amanyanga menshi. Nyidogo ni myinshi mu bajejwe kwigisha abazokora rusansuma cyo kimwe n'abariko barigishwa bo mu ntara ya Makamba bavuga ko bataronswa udufaranga twabo hari bandikiwe two kwiyunguruza. Bakababazwa nuko bakora ingendo nini kugira bashike aho baronkera inyigisho. Abarundi nabo baba mu mahanga basabwa kuzana imitahe yabo mu Burundi kugira bateze imbere igihugu. Ibyo byasabwe n'umukuru w'igihugu kuri wa gatatu uheze mu bikorwa byo gutanguza inama y'abarundi baba mu mahanga ari kuserukira abarundi baba muri Australia. Abona ko iby'umukuru w'igihugu asaba ari nk'indoto kuko abanyamitahe mu Burundi atamutekano bafise mu bikorwa byabo. Kaze mwese mwidonido ni mukanye.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Nasho yakora mutsa imyaka 9 iraheze Lieutenant General Adolphe Nshimirimana agandaguwe mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho inyuma y'igandagurwa ryuwe yahoze arongoye iperereza ry'u Burundi. Abasirikare ndwi bose bahoze mu gisirikare cya kera ex-FAB bace bahagarikwa kuva bahagaritswe urubanza n'ifungwa ryabo bikaba byaranzwemo iniho nyangwa ry'amategeko atari make nk'uko byemezwa n'ishyirahamwe Rukristu rigwanye ihohoterwa rya kiremwa muntu umushingwamanza Jean Claude Nburumunsi ajejwe igisata cy'amategeko muri akati Burundi. Aravuga ibijanye no kuburana badafise ababunganira hamwe n'igihe urubanza rumaze rutaracika hagasaba ubutungane kwikubita agashi bakubahiriza kiremwa muntu. Kurikira Jean Claude Nburumunsi.
Aha twovuga nkuko tubona yukumenga nta kuri bashaka ko kugaragara muri urwo rubanza. Kibitwereka nuko gushika ubu haraciye imyaka 9 hariho dosiye yitwa ko bari kwakurikirana abishe uwo Adolphe Nshimirimana mu tungane, ariko iyo dosiye n'ubu ikaba itarahera. Kambere tukaba tubona ahubwo bayishyiramo n'amananiza kugira ngo ntihave ngo itere imbere. Ibyo twovuga nk'amananiza bashyiramo nuko ubwa mbere hariho umwe mu bakurikiranwa muri urwo rubanza yishwe yicwa n'inzego za leta. Turavuga kuno yahagaritswe bakamubeshira ko agira atoroke bakamwica bagaca banyegeza n'ikiziga cyewe kaja kuboneka nk'itevye. Ibyo byose bikaba ntihagire n'amatohoza abari butungane kugira ngo abagirizwa ako kabi bafatwe bumvirizwe n'ubutungane hanyuma bahanwe hisunzwe amategeko. Ikindi cyerekana yuko ubutungane bw'u Burundi cyangwa ubutegetsi bw'u Burundi budashaka yuko iyo dosiye itera imbere nuko bafata abakurikiranwa muri iyo dosiye bakabasanzaza mu mabohero atandukanye mu gihugu. Ibyo bigaca bituma rubanza rwabo rudungira mu butungane kuko iyo hageze kuburana bategerezwa kuburanira bose bari kumwe. Ikindi ihambaye kandi muri iyi dosiye tubona nuko harimwo n'abejejwe n'ubutungane ariko twara amabohero kambere n'abashikiriza manza baranka kubarekura. Ubu haciye imyaka 4 bapfunzwe ata dosiye bapfunze kuko ubutungane bwabejeje. Atwashaka kwibutsa yuko naho umushikiriza manza yokunguruza mbere abo bantu ntibaranabimenyeshwa yuko bungururijwe cyanke ikibapfunze cyari cyo mugabo naho yokunguruza amategeko yo mu Burundi aratomoye neza kuvuga yuko umuntu yejejwe n'ubutungane acaja aho umucamanza manza ya mushinze naho mushikiza manza yokunguruza abandanya aburana yide games byo byose rero bamaze kubibona bakabona n'ari bariko barakoregwa baravuye bitwara bitura umugwi wishira hamwe muzamakungu ryabijyagate akazi na muntu umugwi uraba ibyo gufungirwa ubusa byo bita groupe de travail sur la détention arbitraire uyo nawe urahava urafata ingingo uraze ibyo abawituye bashikirije n'ivyo leta yanditse yisigura usaba leta y'u Burundi ko yorekura abo bantu byihuta kandi ataco ibanze gusaba ariko rero nkuko mubizi leta y'u Burundi yagumye yica amatwi irahava ibagumiza mu munyororo ekamere nkuko twariko turabivuga n'abari bejejwe n'ubutungane baguma mu munyororo barirengagiza ko leta iterezwa ha ubutungane abanyagihugu kandi ikabikora ata muntu numwe irenganije Rizo byose rero twebwe muri aka turundi dusaba yuko abo bantu borekugwa nkuko byasabwe n'uwo mugwi ushyamuza makungonera aba yabapfungiwe ubusa tukaba mbere ko mbere leta y'u Burundi yokwisunga n'ingingo yafashwe na sentare isubiramo imanza yanangwa aho yarekuye babiri muri abo bakurikirana n'ubutungane tugasaba mbere yuko n'abantu bagandaguye uje umwe mu bakurikiranwa muri iyo dosiye nabo nyenwe bufatwa bagashyirwa imbere y'ubutungane
Tubandanye hariya mu manuko bw'igihugu myidogo n'imyinshi mu bajejwe kwigisha bazokora rusansuma cyo kimwe n'abariko barigishwa bo mu ntara ya Makamba baba abigisha canka biga bavuga ko batararonswa amafaranga yagenewe kwinguruza kuva batanguye inyigisho abo bose basaba ko boronswa udufaranga twabo to kwinguruza ido ni Don Alexandrine Keza
abigisha bita abaformateur hamwe n'abariko barigishwa bazokora rusansuma ry'abanyagihugu bavuga ko babayeho nabi cyane kubera batararonswa udufaranga bagenewe tugera ku bihumbi cumi ku muntu umwe bamwe muri bo bava muri komine Kayogoro na Kibago ariko bagatonda ku mugwa mukuru wa komine Makamba bemeza ko bakora bashonje kuko bagaburirwa rimwe gusa isaha zitandatu kandi batonda bava kure Abo bose bavuga ko bari basabye ko boronswa aho barara mu ishuri ryisumbuye ry'akarorero rya Makamba ariko ibyo basabye nta nyishu baronse batatu mu ariko barigishwa bo mu makomine ya Kayogoro na Kibago inyuma y'indwi imwe bahavuye batabaromoka kubera ubwo buzima bugoye mu biro bijejwe iyo rusansuma bo bavuga ko ata mafaranga yategekanijwe bahabwa ahubwo barekuriwe gufungura rimwe ku munsi hamwe n'icupa ry'amazi ayo mahera ibihumbi cumi yo kwiyunguruza nayo bazoyaronswa inyuma y'inyigisho kandi ko nahone bazoyashira ku makonte bategerezwa kuguruza muri kopeke cyangwa muri posita turamenyeshe ko ivyo biruko mu gihe abariko barigishwa batanguye kuwa 25 z'ukwezi kw'indwi bakazoheza igenekezo rya 14 ukwezi kwa 8
inzamba
turabandanya n'amakuru tubateguriye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asaba abarundi baba mu mahanga kuzana imita yabo n'ubumenyi kugira abaterere mu kubaka igihugu ivyo yabishikije kuri wa gatatu igihe yariko atanguza indwi yahariwe abarundi baba hanze diaspora mu Kinofunofu mukuru w'igihugu akaba yabasabye kutigira basinda bibazwa no kubera Burundi ari igihugu gikenye kandi bafite ico boterera tega matwi mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye
muri muri diaspora inwa mufise mutahe buzane karibu kabisa tubanze dutegere ico tubura numero 1 ni conscience twikritike twemere twebwe nyene twinegure kugira ngo dukire conscience Ibe nimeo Mwombe yuko dukwe kudemari la rimwe tuwezi Jenda vizita yuko tuwahora mkwishusha Tula wako vishowoka Kuteli mbele Mwere hao nagie kuhibwa nera Mwaze kubwa nawe negihugu Aba ni mwema waharabita wanyaruchari Ngasanga niwe wafisa mahera kurusha wa funksionere Ngasanga likuwa nwa kamazumeza meza hali ya murutoki Nachiembo nako kwimenyereza kwa ejeje kugira eshofema Mwere hilo tugira tuduge Na mwere hilo nimu sigari nyuma Tujane twese ntage nwa sigari nyuma. Ubudutobeye tumudenose, ubudutobera tumudenose. C'est possible. Kabisa gutera imbere Burundi ni kintu kiboneka neza gutya. Rero mwebwe muri diaspora, ndabasabe umwe wese agiye hari nimuvuge ngo murumva ngo barakinga Burundi barakenye reka nje kuvura handi reka ngo reka nje kwigisha handi oya reka tuduge twese turi kumwe gukena twese turabizi ko dukenye sururibimbo mukaba tuvuze ngo tudemare tugeze twese turi kumwe ubu mutahe turawufise kuko je ikintu cyari cyandiye munda yari amacako y'ubwoko
abagwiza tungane bakora mu mutekano kandi bisanzuye bikwiye mu gihugu ni navyo bituma abarundi baba mu mahanga batazana imitahe yabo mu gihugu ivyo nivugwa na Pacific ndayisaba serukira abarundi baba muri Australia asigura ko igihe cyose leta izoshiraho amategeko yorohereza abagwiza tunga nabo barundi baba mu mahanga bazokwizana batabanje gutegwa akamu n'umukuru w'igihugu canke leta tega matwi Pacific ndayisaba
icaba cyatse kuvuga mu bisanzwe bahishije ni kibazo cyaje amafaranga mba makungu yabuze atari mu gihugu ibyo rero ntibyigera biza bivuye ku itegeko kanaka ku itegeko ry'umukuru w'igihugu biva uko igihugu bitunganijwe mu mategeko atuma abantu bifuza kurungika amafaranga ngo bayaronke ku inyungu niyo bita rero abo bita ba investisseur avuga ati hajya ahantu nahabonye mbonye amategeko yangena yubahiriza umuntu aje kwidandariza ibyiwe mbonye amategeko ngena akingira umuntu wari wese akishira akizana mbonye ko hari uburyo bwo kudandaza ibintu kubishora ukungu kugasubira ukabigira widegenje atari gukomakoma ibyo bituma abantu barumika amafaranga kugira bakore ibyo bintu umuntu wese arashaka inyungu ariko iyo ageze mu gihugu uwo mukuru w'igihugu nyene adakomakoma mu byatumye aho igihugu gishobora kubura ayo mafaranga akabura igituma abura iyo tubonye habuze ibitoro habuze imiti habuze ifumbire hariho ubukene butagira izina bayo mafaranga wewe arakacagira bimwe bita mu kirundi ngo uruyeri kugwenge akagomba kwerekana ko igikenye mu Burundi kibuze mu Burundi ari abanyamitahi ntavuga aho igituma cyarore ko ari kwifuza ayo madorare ayo mafaranga mba makungu afite agaciro akabivuga kuri gwa ruyeri diaspoririza na hubishwa n'ukwinginga leta mareta ati nta kuntu mwohindurira itegeko rikatworohereza gusumba kugira ngo ushobore kudandaza neza akaroro kamwe mu ndagata none nta ba investisseur ubu bari mu gasho none nta ba nyamitaho ubu bataye bakomoka umunsi kijya gihugu cogira amategeko umuntu akishira kiza akava mu manuka ajya mu burenge akajya mu buraro akajya mu buseru akagenda mu gatondo nijoro azika ta muntu amurara ku mugono aziko nuwo begerageza inzego za leta zimukingira abantu bashabaza gutembera baje gutembera babona ibyo bokora ibyo nijo bituma amahera yinjira
tubibutse ko indwi yahariwe abarundi baba hanze yari yateguwe mu ntara Kayanza asozerewe kuri uyu wa kane igerekezo rya mbere myandagaro igihe hasozerwa iyo ndwi hakaba haratowe inzego nshasha zirongowe na Samuel Ndayiragije izo nzego zishasha zikaba zigizwe n'abagize urwego nshingwa bikorwa abajejwe icungerwa ry'ibikorwa hamwe n'abaserukira inararibonye Nunga haducheza usozera makuru tuareko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye Edi Claude Nazo ariko ndabashikiriza abifurize kuranirwa iwanyu no mu banyu na utakwihadiyo inzamba agateka kafu.